Murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriranwa mahoro nshuti zijwi rya Amerika tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zirataka ubukene bukabije.
Emwe nta mahema dufise yaratobaguritse amazi aratuvira imvura igwa mu nzu nta misegetera dufise imibigo miturya amasafuriya yaraheze emwe mana ubu turahangayitse tujyama hasi birago byaraduhereye ko turara turakumbagara hasi nta kintu na kimwe dufise.
Uwo numwe mu mpunzi z'Abarundi zicumbitse mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho muri Tanzania imiryango iharanira ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru irarega leta guhutaza abanenga imikorere ya Perezida John Pombe Magufuli mu gihe icyo gihugu kitegura amatora ku munsi w'ejo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Mbere yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yerekana ko amamiliyoni y'amamodokari yakoreshejwe arungikwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri Afurika yo munsi ya Sahara afise ingaruka mbi ku magara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Programa ya ONU ijejwe ibidukikije ivuga ko imodokari amamiliyoni 14 zakoreshejwe zarungitswe mu bindi bihugu ku isi hagati y'imyaka ya 2015 na 2018. Izishika 80% kwijana zirungikwa mu bihugu bitishoboye aho zirenga icya kabiri cyazo zirungikwa muri Afurika. Iyo raporo ivuga ko amamiliyoni y'imodokari zakoze ziva mu Buraya, Amerika no mu Buyapani zirungikwa mu bihugu bikiri mu iterambere zifasha mu konona ikirere hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko hafi imiliyoni 7 z'abantu bapfa bakiri bato kubera guhema impemu mbi ziva kuri izo modokari. Leta ya Perezida Donald Trump ejo kuwa mbere yarafatiye Irani ibihano bishasha mu gisata cy'ibitoro aho yahowe kugurisha muri Siria na Venezuela ibitoro birenze umurengera. Ibi ni mu ntumbero yo kugerageza kunaniza Joe Biden ahiganwa na Trump mu kuzibira inzira zose yogerageza kuzocamo kugira atezure ibihano byose Amerika yafatiye Irani mu gihe yotsinda amatora yo mu ndwiza. Leta ya Trump kuva mu 2018 imaze gufata ibihano bitari bike kandi bya ruhasha kuri Irani bigamije guhagarika ibitoro Irani ishora mu mahanga no kuzibira inzira zose ico gihugu coronkamwo amafaranga. Muri ibi bihano bishasha leta ya Amerika yatumbereje ibyo bihano ku makompanyi 3 akorera mu gisata cy'ibitoro ya Irani. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze ko ibi bihano ari kugabisha abandi bake bagisigaye bagurira ibitoro muri Irani. Yavuze ko ari intambuko ikomeye yo kugabanya ububasha bwa Irani bwo gutera ubwoba ibihugu bibanyi hamwe no guhungabanya akarere ko mu buseruko bwo hagati. Umushikiranganji wa Irani w'ibitoro Bijan Zangane yavuze ko gufata ibyo bihano yerekana ukunanirwa kwa Amerika muri politiki yayo yo gushaka kuzingamika igisata cyayo cy'ibitoro. Nayo umushikiranganji wa Irani nyene ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif nawe yavuze ko Amerika igwaye ingwara yo gufata ibihano ko ari akageso. Amashirahamwe akurikirana ingene agateka ka muntu kubahirizwa mu ntambara avuga ko igitero cy'indege ku kambi abarobere bakoreramwo imyerekano mu buraruko bushyira uburengero bwa Siriya cisha abarwanyi bashyigikiwe na Turukiya barenga 50 hamwe n'abashika 90 bakomeretse. Ishyirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu mu ntambara muri Siriya rifise icicaro gikuru mu Bwongereza rivuga ko abafuye ari 78 mu gihe umuvugizi w'abatavuga rumwe na leta ya Syria we avuga ko abafuye bababa 50 iryo shirahamwe cyo kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria bavuga ko ico gitero cyakozwe n'uburusiya soma mbike na leta ya Syria Naji al-Mustafa umuvugizi wabo barwanyi bo muri Syria bashikikiwe na Turkiya yavuze ko bazokwihora kuri ico gitero yavuze kandi ko ico gitero ari icyaha gikomeye cyo mu ntambara cyakozwe n'uburusiya kandi ko bazokwihorera ku birindiro bya leta ya Syria hamwe n'uburusiya Leta z'Ubumwe za Amerika yaremeje urupfu rw'umutegetsi akomeye wa Al-Qaeda muri Afghanistan umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yaremeje urupfu rwa Abu Muhsin al-Masri avuga ko abasirikare ba Amerika bafashije Afghanistan muri ico gitero cyabereye mu ntara ya Ghazni ku muhingamo w'ejo ku wa mbere Presidansi ya Amerika yarashimye ico gitero yise ko cyagenze neza igisirikare cya Afghanistan cyatangaje ubwa mbere urupfu rwa al-Masri ku munsi wa gatandatu ico gisirikare cyavuze ko al-Masri yari afitaniye imigenderanire iri hafi n'umutegetsi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri kandi yaba muri Afghanistan akingiwe n'abataliban
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru mbibutse ko imukomeje kumva rera dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru noneho iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Ire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushigiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara y'umunsi tuhere muri Tanzania aho abanyatanzania bazatora umukuru w'igihugu cyabo ejo kuwa gatatu imiryango haranira ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru irarega guverinoma ya Tanzania guhutaza abanenga imikorere ya Perezida John Pombe Magufuli mu bihe by'aya matora nko muri uyu mwaka wonyine gusa yafunze ibitangazamakuru bitandukanye nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Charles Kombe huri Dar es Salaam abitubwira mu nkuru ye inkuru yasemuwe kandi turagezweho na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza uri Nairobi muri Kenya
Tanzania itegurira amatora ya perezida kuri uyu wa gatatu imigwi y'abanyamakuru ivuga ko inyamakuru bitavuga izo leta yifuza yibasiwe n'isekeza ry'iterabwoba ikigo cy'itangazamakuru mu manuka muri Tanzania misa kivuga ko muri iyi minsi iganisha ku itora cyabonye amabi menshi igipolisi ikorera abanyamakuru ku rubuga umukuru wa misa Salome Kitomari yamenyesha ko urwo rwego rwagerageje gukorana n'igipolisi kugira cyitondere ko amenyesha amakuru bakingirwa amenyesha ko habaye abanyamakuru baterwa canke ibasirwa mu gihe bari mu kazi kabo kandi ko byatumye bakorana bakanitura babijejwe kugira ngo igipolisi gisuzume neza mu gihe hari bikorwa zanye politike ku buryo abanyamakuru bagira umutekano niko Kitomari avuga kanahanura ivyagije ivyo kubuza abanyamakuru ivyo bashikiriza byaduze muri kino gihe cimije amatora bikiyongera ku murindi uko imenyekanisha ko abategetsi mu gucerekesha ibinyamakuru bivuga bishikirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi tezo ku buhinga bwa none kwanza yatakaje uruhusha gukora inyuma yo gutangaza ijambo ryatundura isu umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abategetsi bavuze ko ari binyoma Umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko mu gace ka Tanganyika Rugamba Zanshara asigura yuko ingingo y'ijana na 18 y'ibwirizwa nshingiro rya Tanzania iha uburenganzira abantu bwo gushaka amakuru no kuyatohoza kugeza aho yashyikiriza abanyagihugu atambogamizi n'imwe irimwo gusa amenyesha ko abanyagihugu basangizanya amakuru atohojwe mazima Kalifa umunyamakuru yigenga akora ku matohoza yavuze ko yatakaje akazi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka akora mu gisata c'icongereza mu gihugu mu kinyamakuru citwa Citizen yirukanywe inyuma yo kwandika ku rubuga rwa Twitter ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwategerejwe kuja mu mabarabara basaba ibwirizwa nshingiro rishasha aho kurindira gutorwa amenyesha yuko kwisuzuma wabaye umuderi mu banyamakuru ba Tanzania. Ubwoba bwo kwimikarata y'umunyamakuru mu gihuri mushasha canke yarangije ikiringo, ubwoba bwo gushimutwa, ukwagirizwa inyonyezwa ry'amafaranga, ibindi bitandukanye, ibi byose ni bituma impamvu zituma umunyamakuru muri Tanzania yiyumvira kabiri imbere yo gukora inkuru iyariyo yose. Ni kwavuga
abategetsi ba Tanzania bari yamije izagirije ivuga ku itangazamakuru bwagabanijwe, bavuga ko inyamakuru byose bishobora gukora ukuri kwamye mu gihe byubahirije amategeko. Ikiganiro cy'umuryango w'abanyamakuru batagira imbibi ya Reporters Sans Frontières cyo mu mwaka w'2020 cyerekana ko Tanzania iza mu kibanza kijyana na 2024 ibihugu ijana na 180 wakozemo amatohoza ku byerekeye iyubahirizwa ry'itangazamakuru mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kibanza na 50 ikaba yungutse ibanza rine byose ugereranije n'umwaka uheze. U Rwanda rwagumanye ikibanza kijyana na 55. Tanzania nayo yatakaje ibibanza 6 byose bizaba ijana na 24. Kenya igira ijana na 3 ikaba yatakaje ibibanza 3. Uganda ntibwakakaje mu kibanza kijyana na 25. Mu gihe Sudani y'Amajyepfo yabaye ijana na 38 yunguka inota rimwe. Burundi buza mu kibanza kijyana na 60. Kuri ibyo bihugu ijana na 80 Reporters Sans Frontières yakoze ko amatohoza yongeye wika neza y'Amerika.
Tuve muri Tanzania tugaruke mu Rwanda, aho virusi ya corona yatangiye kugera mu nkambi z'impunzi. Ibangamiwe cyane ni nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, ahamaze kuboneka abarwayi barenga 80 mu byumweru bibiri. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda yabwiye ijwi ry'Amerika ko hafashwe ingingo zikomeye zo kwirinda iyo ndwara no kugira ngo hatandura abantu benshi mu nkambi. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Ikiza cy'umugera wa corona kirabangamiye ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe. Ikigo RBC kijejwe amagara y'abantu mu matangazo yerekana abanduye n'abakize kivuga ko amaze kubonekayo abantu barenga 80 bagwaye uwo mugera wa corona mu ndwi zibiri ziheze. Iyi ni nkambi ivugwamo umugera wa COVID-19 ni ya Kiziba iri mu karere ka Karongi. Icyo kigo RBC kivuga ko aho hamaze kubonekayo abagwayi 14 mu minsi 10 iheze. Imahama nka bose bapimwe mu Barundi baba bifuza guhunguka nk'uko ujejwe kambi ya Mahama abivuga. Andre Vuganeza asarukira ubushikiranganji bwo gukinga ibiza ari nabwo bwitaho amakambi impunzi ari mu gihugu.
Muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima COVID-19 kugira ngo buheruka twari twabonye abarwayi 7 ariko haza kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 26 muheruka kubona. Abo bantu bose rero barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo, ngira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize banatashye muri convoy ishize Burundi.
Nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babana?
Oya, ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko uwo muntu buri munsi asurwa n'umuganga, hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo, ariko akenshi duhita tubyutsa dosiye yo gutaha akitahira.
Ubu impunzi ziri mu bwoba bwinshi nk'uko bamwe mu Barundi bariyo babibwiye Ijwi ry'Amerika. Ubu n'umwe muri bo
tera ubwoba koko birateye ubwoba kubera nyine nk'uko nyine n'ahandi bumvise COVID yashitse ahantu bitera ubwoba abantu, ariko abantu impunzi nyinshi zivuyemo turi mu kwijajara kwinshi none ko muvuma hagati mu nkamba ari kwa kundi nyine kwa tubona turi benshi nshya bugesa ahubwo nk'ubare abari muri kantene.
Icyo bikoze umukuru w'ikambi yemeza ko hafashwe ingingo ruhasha zo kwirinda ico kiza cha COVID-19.
Ubungubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID, iba igenda karitsiye kuri karitsiye muzigize nkambi yibutsa abantu ko dufite covid ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apima umuriro kandi akanakaraba ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari hanyuma nta kabari gakora nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi muri urwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka kuko inkambi muri lockdown
gusa izo ngamba zafashwe impunzi zivuga ko zidahagije bagatinya ko icyo kiza gishobora kurandagata mu ikambi rimwe abantu barenga 159 babana begeranye
umuntu bamutoye corona n'ukuntu batubwiye yandukira bagabaye bamujyana ahandi hantu nko kumukurikirana ariko tubamusubiza muri community batubanduza n'abantu ariko bakaguma bari mu masoko bakahurira n'abandi ku mabombo no guki ibikorwa byose nyamara leta abantu tashobora kutwanduza babanje barabatwara ahandi hantu
ukudasohoka inkambi ya Mahama byaratanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bwa misi yose kuko impunzi zivuga ko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko
ibiciro byaraduze ikiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150 180 n'umuceri nawugeze ku 1000 kiro hagati y'190 n'1000 imbere yuko koroni itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi ibiraya byaragurwa 200 180 ariko urumva uko bigeze hagati y'200 n'150 n'150 n'300 bitewe n'ubwoko bw'ibirayi ukubona ari byiza yego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'200 w'400
abajejwe ayo makambi y'impunzi ku munsi barahumuriza nyabuna bagasaba impunzi kwirinda uko bashoboye kose uwo mugera wa corona uwiketse ko yoba yaranduye nawe agahamagarirwa kuja kwa muganga bidatevye Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tujye muri Republika Demokratike ya Kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zugarijwe n'ibibazo by'ubukene bw'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu buzima zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuzigoboka umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi baraho i Mulongwe bamutekerereza ibibazo byabo uko biteye
Nukuri twebwe ngaha mu site ya Murongo n'impunzi z'abarundi turakenye ibintu byinshi cyane no uhereye kuva igihe twashikiye ngaha mu 2014 nukuri ni ibintu biteye isoni kusanga umuntu nk'utayimwe bamuhereza akarago kamwe n'akareta n'isafuriya none akarago akarago na ukazi kajya kaba isilamu na urakabona kamwe basarira bari gusara umyaka itatu ko bakagihari bwaraheze nk'uhatwe impunzi n'ukuri tujyama hasi amabashi yaratobaguritse baduhaye turatanga tukavuga amabashi kwaduhereye ko ntibaraduha n'ikintu nake no kuvuga ubu rero turahangayitse cyane amasafuriya yaramaze gutobagurika n'uruhagarara mu nzu n'abana ho ofisi n'abana ho n'ikindi n'irundi rwego usanga umwana ari kare yo mami marihinguye mu jisho ugasanga twahangayitse gose iyo hageze guteka umuntu araraba ukuntu nyina hengekerereza haregero zurashira amazi mu isafuriya acavira muntu zenyi muziko ugaca naho nako ducana no kubyo bizuko kiviriye kamazi kica gicika icyondo hanyuma umuntu agacagenda kahibibabi by'imibuto imibuto y'ibijumba agatsirita munsi agatsirita aho ni kumwe umwanya uri kuragenda n'abana baba bashonje
twebyo dukenye ni byinshi nk'umugabo nshitse ngaha muri asere maze nk'imyaka 4 ingorane fise nk'isafu nka jeditayi 8 Mwese tayo munani sangafisi ndo bimwe mu myaka 4. Isari naronse ni isafuriya ni karatimwe. Iyi sa tugeze ko nishize ngo tujahe ko tubahe ngo tumere gute. Ubinzi wanje je kwiraba wotangara ni nyitutu. Nk'ikintu bavomera mwe imirimo. Twasabira abagira neza nimba batwumva nimba aseri twumva cyangwa ari batuzanye ngaha. Izi tukarukire cyangwa badukure ngaha nimba kongo yatunaniwe badushande hano. Koko vuba vuba muzobona n'ibindi bintu bihinduka. Biratangaje ko uno mugabo n'umugore n'abana baba hamwe bagazingishashe biguriye mu isoko kubera imvura ntibanyagira cyangwa impuzo abandi zijobe kwikwiyomba twere turasaba kuduti ingora dufite ntuzi amategeko atugenga rero nimba asere yaje kudutanga nibivuge nimba nagishoye kutugarukira bagira neza nibaje batugarukire kugira tubeho neza
ibirago byaraduhereye ko ubureta bwaraheze
emwe nta mahema dufise yaratobaguritse amazi aratubvira imvura igwa mu nzu nta misegetera dufise imibigo miturya amasafuriya yaraheze emwe mana ubu turahangayitse turyama hasi birago byaraduhereye ko turara turakumbagara hasi nta kintu na kimwe dufise mba tugira imbeho yo hasi aho tujyamye hasi tukagira n'imbeho nyene yuko tutifuka akamo twobatera nuko bodufasha bakaraba n'ukuri bakadufasha ku bintu byo kuryama ko n'ibyo kwifuka n'ibyo gutekamo n'ibyo gusakara tukareba yuko tworeka kuguma tuvi
turakenye ikintu cyitwa cyambere cyambere n'ibirago byo kuryama ko byaraheze turakenye amasafuriya amasafuriya baduhaye n'ibigwangwara byaramaze no gutobagurika n'ukuri turabuze n'ikintu dushobora gutekamo naho tworonka utwo twoteka ntabyo tworonka icyo dutekamo ibirago byaraheze amahema yaraheze inzu zabomaguritse turabura naho turara n'ukuri asere ko ari nigira yikubita gashi imyaka ine iraheze amasafuriya twayarose imyaka ine iraheze ubundi turafata ibintu tukinjizamo mu rugo busafuriya nyene tugateka ko hari gihe biva nigihe cyo twigumira uko nyene n'undi mugenzi muri bajya bashasha baheruka kuza tukabatiza nk'agasafuriya kamwe bakaduwa tugatekamo nakuvuga ngo turafite icyo dutekamo nta kiriho ukuri amahema yaraheze ibiti byaramaze kumungwa ibi ni zumba zimwe zabomaguritse nk'ahamwe hamwe twebwe turara nko mu kintu kimeze nk'igihangare bibihangare twashikiramo nibyo ubu twagiye kwicara mu kubera inzu zarabomotse amahema yaraheze yaratabaguritse no gutabagurika ntse kuvuga ngo naho woronka ahantu ukura agati ngo ushinge nibyo nakunda ko washobora kugira ko ushyira ko n'iryo hema kuko rirava muri bo kwikubita gashi bakadufasha kutwuka icya mbere na mbere kutuzanira ihema icya kabiri uturago two kuryama ko nta n'imisegetera dufise icya gatatu niko botuzaniye dusafuriya n'ukuri two gutekamwo boba bakoze
jewe nitwa Marina Himana turakeneye uturago agasafuriya udusafuriya dutekamwo n'uwo gwara ntaronka icyo yicara ko cyangwa aryama ko ikindi kintu twebwe turi impunzi dusaba twebwe bahaye ubuhungiro n'ubundi ntitugira amaboko n'amaguru dushaka yuko bodufasha nk'uko babyemeye iyi mvura yaguye ngira ngo na nyaturemberembe twisasira turatuzingazinga tukabura n'iyo tujyana
impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kiganiro na Vedaste Ngabo. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe uratanga inkuru za ko hakwiriye kugira igikorwa mu maguru mashya mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere muri Afurika zishobora guteza ibura ry'ibiribwa, guhungabanya ubuzima, imibereho y'abaturage ndetse n'ubukungu kuri uyu mugabane. Ibyo bikubiye muri raporo uwo muryango washyize ahagaragara yakozwe ku bufatanye n'ibindi bigo igaragaza imiterere y'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere muri Afurika mu mwaka 2019. Inkuru ya Lisa Schlein, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Geneve, mwumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Iyi raporo y'umuryango ushinzwe iteganyagihe iragaragaza ishusho mbi ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere muri Afurika, haba muri iki gihe ndetse no mu bihe biri imbere, yatewe ahanini n'ubwiyongere budasanzwe bw'ubushyuhe kuri uyu mugabane. Kuva mu mwaka w'1991, raporo y'uwo muryango igaragaza ko ubushyuhe ku mugabane wa Afurika bwagiye bwiyongeraho dogere Celsius zirenze imwe buri mwaka, aho umwaka w'2019 uri muri itatu yaciye agahigo mu kugira igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kurusha iyindi yose. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe uraburira ko Afurika ihura n'ingorane nyinshi zitewe n'imihindagurikire y'ikirere, ibihe bigoranye ndetse n'ubwiyongere budasanzwe bw'amazi y'inyanja. Urugero uyu muryango utanga ni inkubi y'umuyaga wa serwakira yiswe Idai yibasiye igihugu cya Mozambique mu mwaka ushize wa 2019. Idai, umwe mu miyaga idasanzwe yangije byinshi mu gice cy'amajyepfo cy'isi, yahitanye abarenga 700, isenya amazu menshi, yangiza ibihingwa ndetse ikura imiryango myinshi mu byayo. Umuryango mpuzamahanga wita ku buhinzi n'ibiribwa ugaragaza ko umubare w'abafite imirire mibi mu bihugu byazahajwe n'amapfa byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wiyongereye ku kigero cya 6% kuva mu mwaka w'2012. Bwana Philippe Ruccio, umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga w'iteganyagihe ushinzwe ibikorwa mu karere ka Afurika, yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu benshi bashobora kugarizwa n'ikibazo cy'inzara bitewe n'imihindagurikire y'ikirere.
With increased warming, we expect a reduction in temperature.
Kubwo ubushyuhe bukomeje kwiyongera, twiteze igabanuka ry'umusaruro w'ibiribwa, twiteze kandi ingaruka mu bijyanye n'ibyorezo ndetse n'udukoko twangiza ibihingwa. Ariko igikomeye kurenza ibyo byose, hari ingaruka zikomeye zizaterwa n'imyuzure izangiza ibikorwa remezo by'ubuhinzi, mu gihe ari bwo soko y'ingenzi y'imibereho n'ibiribwa kuri uyu mugabane. Iyi raporo igaragaza ko hari ibyorezo bishya birimo kwaduka mu turere bitari byarigeze kubonekamo mbere, bitewe ahanini n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ndetse n'imihindagurikire y'ibihe by'imvura. Nk'urugero, icyorezo cy'indwara ya malaria cyagaragaye mu misozi miremire y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ahantu ubusanzwe imibu itashoboraga kwihanganira kubera ubukonje bwaho. Ingaruka mu rwego rw'ubukungu nazo ni nyinshi kuri uyu mugabane. Bwana Omar Badour, umuhuzabikorwa wa gahunda ziteganyagihe mu muryango w'iteganyagihe, avuga ko umusaruro mbumbe w'imbere mu bihugu mu turere dutanu twa Afurika witezweho kugabanuka hagati ya 2025 na 2012 bitewe n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ku isi. Biraganisha ku bushomeri, igabanuka ry'ibikorwa byongera ubukungu, igabanuka ry'imirimo n'ubwiyongere bw'abava mu bihugu byabo, mbese bizateza n'amakimbirane. Rero mu by'ukuri iki ni ikimenyetso giteye ubwoba ku byo tubona nk'ingaruka ku mugabane wa Afurika. Umuryango ureba iby'iteganyagihe ku isi usaba leta za Afurika kongera ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Izi zirimo kuvugurura uburyo bwo kwitegura ibiza, kubikumira ndetse no kuburira hakiri kare hashingiwe ku makuru aboneye ndetse n'iteganyagihe. Uyu muryango uvuga ko bumwe mu buryo Afurika yakwifashisha harimo no gukoresha isoko z'ingufu zitangiza ikirere. Urugero ni nk'aho uvuga ko ingufu zituruka ku mirasire y'izuba zikoreshejwe mu kuvomerera imyaka ku buso buto buto byongera umusaruro w'ubuhinzi ku gipimo cya 300%, kandi bikagabanya imikoreshereze y'amazi kugera ku gipimo cya 90%. Ni mu gihe ibyo kandi bivanaho n'imyuka ihumanya yajyaga koherezwa mu kirere. Muri raporo yawo, umuryango w'iteganyagihe ugaragaza ko aho ubu buryo bwakoreshejwe bwagaragaje ko umusaruro w'ubuhinzi umurima watangaga wikubye hagati y'inshuro 5 n'10 ugereranyije na mbere.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku. Mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1966, inama rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje ko inshingano Afurika y'Epfo yari yarahawe zo gutegeka Afurika y'Epfo y'Iburengerazuba ariyo Namibia y'ubu burangiye. Abari mu nama batoye ku bwiganze bw'amajwi 118 ibihugu bitatu aribyo Ubwongereza, Ubufaransa na Malawi birifata. Afurika y'Epfo na Portugal bivuga ko bitabyemeye, bemeje ko umuryango w'abibumbye ari uhawe ububasha bwo kuyobora Namibia. Umuryango w'abibumbye wahishe ushyiraho akanama ko kwiga ingamba zafatwa kugira ngo Loni isimbure Afurika y'Epfo ku buyobozi bwa Namibia. Afurika y'Epfo yanze icyo cyemezo, ivuga ko kibangamiye itegeko nshinga, ko kibangamiye amategeko mpuzamahanga, ndetse ivuga ko izakomeza gutegeka Namibia. mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda. Icyo cyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyakurikiwe n'ikindi gisaba Afurika y'epfo kuva burundu ku buyobozi bwa Namibia. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yatoye icyemezo 435 giteganya inzibacyuho yagombaga kugeza Namibia ku bwigenge yahawe ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 1990.
Urakoze Veniste Nshimiyimana, nshimiye n'abandi bagenzi bacu batugejejeho amakuru yo mu karere. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Jeffrey Mutagoma wegeranije aya makuru, ni nawe mwari muteze amatwi. Umunsi mwiza kuri mwese.